ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda.
Mu Burundi turavugira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2, mu Rwanda FM 104 n'ibice 3 na FM 88 n'ibice 3 ya radio inshuti ya bose, kandi turi no kuri Facebook ubu ngubu turimo tuvuga, turi no kuri internet radio yacu veo@.com. Mwiriwe ariko se muri kumwe na Thomas Kamirindi
afatikanije na Diane Nahazwe na Jawe Ndabaramukice.
Ibiyo byabwenye ni icyorezo kwisi hose giteye ubwo, sinzi impamvu tunakivuga gusa tunyura hejuru. Ni cyorezo tugomba twarakererewe, ndugwe kuba twaratangiye kugitekereza tukagiha uburemere bwawe.
Uyu ni Perezida w'u Rwanda Paul Kagame, uyu munsi mu isoza ry'iminsi ibiri y'inama y'igihugu y'umushyikirano i Kigali. Ni amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari.
Izindi ngingo nkuru, abimukira b'abanyekamerune barenga 700 batahutse bari bamaze igihe baragizwe imbohe muri Libya.
Muri Kameruni nanone abasirikare bane ba leta bishwe n'inyeshyamba z'abavuga icyongereza.
Myanmar na Bangladesh bataguye gushira mu ngiro umugambi wo gutahukana impunzi z'abarohinga.
Aya makuru rero ni mu kanya gato cyane, mugume ku maradiyo yanyu.
Duhereye igenino ishamwe mpuzamakungu gita ku mpunzi n'abimukira OIM kuri no wa kabiri ryatahukanye mu gihugu ryatahukanye abimukira b'abanyekamerune barenga 700 bari bamaze igihe baragizwe imbohe muri Libya igihe bashikanwa ku kibuga c'indege mpuzamakungu Yaounde bakiriwe n'imyerekano y'urwaruka yarigamije gutera ivyatsi urudandazwa rw'abimukira bafatwa nk'abaja mu gihugu ca Libya. Abari muri iyo myerekano bahamagariye umuryango umwe bwa Afrika gushengeza imbere y'ubutungane abagirwa n'icaha co kudandaza abimukira. Umupfasoni Maclette Fay yanonosoye ivy'imibereho y'abantu yari mu basuzumye amagara yabo bimukira bagishika, yabwiye ijwi rya Amerika ko abenshi muri bo baba abagabo canke abapfasoni bakorewe ivyamfura mbi. Haraheze igihe mu ntumbero yo guhimiriza abimukira abanyekameruni barijya nino gutahuka, leta yo muri Kameruni ifata mugongo imigambi y'urwaruka mu vy'uburimyi ku rugero rungana n'amadolari y'abanyamerika 5,000. Abanyekameruni bagera ku 120,000 kugera inusaha nibo baharurwa nk'abimukira baciye mu nzira zinyuranye n'amategeko, abenshi mu bagirwa abaja muri Libya bakaba baca muri izo nzira.
Muri Kameruni kandi ejo kuwa mbere abantu bafite imbunda babita inyeshyamba bateye ikigo cya gisirikare mu mujyi wa Manfe mu gice cy'igihugu kivuga icyongereza. Bisha abasirikare bane, byatangajwe n'umuvugizi wa guverinoma ya Kameruni Isa Chiroma. Nyuma y'iki gitero abasirikare ba leta nabo bagiye kwihorera, nk'uko Chiroma bisobanura, bigaruriye imidugudu itatu inyeshyamba zitorezagamo. Bafashe kandi intwaro z'intambara nyinshi, imyenda ya gisirikare n'amasasu 100, ariko yanze kuvuga niba hari inyeshyamba nabo abasirikare bishe. Abaturage bo babwiye umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Moki Edwin uri muri Kamerun ko imirwano yari ikaze cyane ku buryo budasanzwe. Ingabo z'igihugu zakoresheje na za kajugujugu z'intambara, abaturage bemeza ko n'abasivili benshi babiguyemo. Inyeshyamba zirwanira ubwigenge bw'igice cya Kamerun kivuga icyongereza. Perezida Paul Biya ariko abite abaterabwoba yahakanye ko adashobora gushyikirana nabo. Kuva mu kwezi kwa 10 gushize abanyakamerun 2,000 bahungiye muri Nigeria kubera intambara.
Tuve ku mugabane wa Afrika tuje muri Aziya, ibihugu vya Myanmar na Bangladesh vyatanguye gushira mu ngiro umugambi wo gutahukana impunzi z'abarohinga zirenga 600,000 bahunze ubwicanyi mu ntara ya Rakhine iri mu buraruko bwa Myanmar. Abategetsi ivyo bihugu kuri no wa kabiri bahuriye i Dhaka ku murwa mukuru wa Bangladesh kugira ngo basozere amasezerano y'ingene izo mpunzi zigwiriyemwo abayisilamu zotangura gutahukanwa mu kwezi kwa kabiri k'umwaka uza. Igihugu cha Myanmar chavuze ko kizokingira umutekano w'impunzi z'abarohinga bose bifuza gutahuka. Igisirikare cyo muri Myanmar cagirijwe akatari gake ubwicanyi ku bayisilamu b'abarohinga. abahunze babwiye abaharanira agateka ka muntu ko abajejwe umutekano babahohoteye bikomeye babaturira amazu bongera babafata ku nguvu. Abarohinga bafatwa nk'abanyamahanga bakomoka muri Bangladesh ndetse hari na bamwe hari na bumwe mu burenganzira badahabwa ugeranije na banyamwinshi bo mu idini rya Buddha.
Abahuti bo muri Yemen uyu munsi barashe indi misile muri Arabia Saudite, bavuga ko bari bafite umugambi wo kurasa ingoro yitwa ya mama y'umwami Salman mu murwa mukuru Riyadh. Arabia Saudite yatangaje ko nayo yarashe izindi misile zijya kusambura rero gusenya mu kirere iriya yaturutse mu bahuti muri Yemen. Izo misile rero zayishwanyaguje itaragwa. Ivuga kandi ko Arabia Saudite ivuga kandi ko nta muntu wapfuye ndetse ko nta n'uwakomeretse. Ku itariki ya kane y'ukwezi gushize kwa 11 nabwo abahuti barashe misile ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Riyadh, nayo ishwanyagurizwa mu kirere itaragwa. Hashize imyaka itatu Arabia Saudite iyoboye urugaga rw'ibihugu birwanya abahuti muri Yemen, abahuti bigaruriye umurwa mukuru w'iki gihugu Yemen Sana mu 2014. Arabia Saudite yemeza ko misile z'abahuti ari Irani iziri inyuma. Umuryango w'abibumbye uvuga ko muri iyi myaka itatu ishize intambara yo muri Yemen imaze guhitana abantu 9,000, abarenga 50,000 bamaze gukomereka, naho abandi barenga 2,000,000 babaye impunzi. Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, mujye no kuri Facebook VOA Radio yacu maze mudukurikire. Noneho rero amakuru yo mu biyaga bigari tuyahere mu Rwanda, aho Perezida wa Repubulika Paul Kagame yashoje uyu munsi inama y'igihugu y'umushyikirano yari maze iminsi ibiri ibera i Kigali. Asumuta Kaboyi yaduteguriye inkuru.
Asoza inama ya 15 y'umushyikirano, umukuru w'u Rwanda Paul Kagame yagarutse ku kibazo cy'ibiyobyabwenge biri kwangiza urubyiruko. Avuga ko cyari ikibazo kidakwiye kunyurwa hejuru kuko kimunga abantu kikamunga ibiri kubakwa bigahirima. Perezida Kagame yavuze ko nubwo iki kibazo kitavuzweho cyane mbere ariko gikwiye guhagurukirwa kikarwanywa n'imbaraga.
Ibiyobyabwenge ni icyorezo ku isi hose giteye ubwoba. Sinzi impamvu tunakivuga gusa tunyura hejuru. Ni icyorezo tugomba twarakererewe, dukwiye kuba twaratangiye kugitekereza tukagiha uburemere bwacyo. Twarakiganiriye tugirana, iyo ubonye ukuntu aho kigeze gisanga muri buri gihugu cyose, ariko dukwiriye kugenda buhoro ndetse tukareba uko twabirwanya tukabirandura. Abana bacu, umwana asigaye ajya hanze kwiga mu mashuri yo hanze, ugasigara nyine usenga, usibye ko abana bisize na hano.
Perezida Kagame yavuze ko ibi biyobyabwenge bitari mu bakiri bato gusa, ko hari n'abakuru babifata, ariko asaba inzego zitandukanye kugerageza kurengera abakiri bato kuko abandi bamazi yarenze inkombe.
Turavuga abana bo nyine kuko tuba dutekereza u Rwanda rw'ejo, ariko gana abakuru nabo babigeraho, ndetse bo mu myaka nk'iyanjye n'ubusanzwe baraho nabo bashaka kujya muri ayo majyambere cyangwa barayagiyemo kera bakayakuriramo. Abo bo karabaye ntabwo birirwa bataho umwanya munini. Iyo bishobotse twarwana ku bakiri batoya. Mu biri ku isi hose natwe bitugeraho, uyu ni umwanya wo kwibutsa ngo dukwiriye kuba tubitekereza rwose, kuko ibi bindi byose turiho twubaka kugira ngo bihirime, kugira ngo bisenyuke, kuko ni Mungu imunga buri kintu cyose.
Si ubwa mbere mu Rwanda havuzwe ikibazo cy'ibiyobyabwenge, ariko ni bwo bwa mbere kivugiwe mu nama nkuru ihuje inzego zose za leta. Amashyirahamwe atari ya leta yakunze kugaragaza ko umwana wanyoye ibiyobyabwenge ubuzima bwe buba bugana habi. Aba ni bamwe mu bana banywa ibiyobyabwenge baganiriye na Radio Ijwi rya Amerika.
Rero uryamanze kugira ngo imbeho itakwica ukanywa ibyo biyobyabwenge.
Wese kuri muto wanyoye itabi?
Nywera umuti, inywa kanyanga, inywa n'umwenge.
Wumva ku mezi tumaze kubinywa?
Nagendaga ndifure.
ibintu bibi twaba twarabonyemo, ngiye ibyo nabonyemo ari gihunwa kore cyangwa urumogi, ukumva ubaye umusore wa ukumva imodoka wayiterura wajya mu muhanda gahita kugonga.
Inama y'igihugu y'umushyikirano 15 yibanze cyane cyane ku biganiro biganisha kubaka igihugu hashingiwe ku ndangagaciro z'umuco n'ibiwugize. Abatanze ibiganiro ku munsi wa nyumusoza iyi nama bagarutse cyane ku bintu ibyo aribyo byose byabyangiza urubyiruko, ndetse basaba ko byanakurwa mu Rwanda nubwo byabizanira inyungu igihugu. Uyu depite wa Mporiki Edouard ukuriye itorero ry'igihugu.
Iki kibazo gikomeye cyasiri duwire nge nkiri mu nteko abadepite 99% bumvaga inyungu yose twaba twunguka muri Suruduwire igihugu cyayihomba ariko tukagira urubyiruko ruzima. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, iyi nzoga ihendutse kurusha amazi, nicyo kinyobwa kiri mu Rwanda kigura make. Bishatse kuvuga ngo umwana wakizindukiyeho ntashobora gukora, akakantu kagura 200 ukanywe yari kamwe gahita kamwica. Nuvuga ngo amafaranga by'ababyinjiza yose urebye ayo dutakaza ku izo mbaraga ziba ziriwe zishwe na Siriduwiri niyo menshi. Ngiye ngatanga igitekerezo ngo niba gitanga inyungu kizamurirwa igiciro gihende, nigomeza guhenduka iratwicira urubyiruko.
Iyi nama y'igihugu y'umushyikirano yitabiriwe n'abanyarwanda basaga 2,000 bari bateraniye muri Kigali Convention Center. Imyanzuro yafatiwe muri iyi nama imyinshi yagarutse ku kuzamura imibereho y'abakiri bato, nk'umwanzuro uvuga ku kuzamura ireme ry'uburezi no gukomeza gusigasira indangagaciro zituma abakiri bato bakura banga ingeso mbi. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Ijwi rya Amerika. Mu munota umwe gusa uramenye amakuru ya Afrika kuri Radio Ijwi rya Amerika buri munsi. Reba video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook ku Ijwi rya Amerika. Video y'umunota umwe gusa, inkuru nyamukuru kuri Afrika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu.
Amakuru tubafitiye muri kano kanya tuyabandanirize mu Burundi. Abanyamakamba basozereye isekeza ry'iminsi 16 yo kurwanya amabi yakorerwa abagore n'abigeme. Ku izina ry'amashyirahamwe akorera mu ntara ya Makamba, ishyirahamwe RCR ryasabye abarongoye intara gufasha abariko barahunguka gushinga ingo ziciye mu mategeko. N'inkuru ya mugenzi wacu Makamba, Chris Munezero.
Abo bakenyezi nabo ku mutumba Musenyi wa zone Gitara. Muribo harimo Nikwigize, umukenyezi yakorewa mabi n'uwo bubakanye.
Umugabo wiwanje yigeze kugenda mu nzazo bushurashutse, sindonka ikintu na kimwe ndi mu bana, sindonka agahuza, sindonka isabune cyo gusuma, nta n'umuntu kigera muri ico gihe. Nico gituma mvuga amabi yakorerwa abakenyezi n'abigeme bifatira ugitsina gore, bivanye n'ihohoterwa, ikubitwa, ikubagugwa.
Mu gihe abanyamakamba bari baramuse basozera isekeza ry'iminsi 16 yahariwe kugwanya mabi akorerwa abakenyezi n'abigeme, Sergio Nibayubahe, umukuru wa zone Gitara, avuga ko amaba akorerwa abakenyezi n'abigeme avugwa mu barongoye.
Barahari kenshi na kenshi abakubagura abakenyezi n'abigeme biva mu miryango. Twebwe tugiye kugira inguvu zo kurwanya ayo mabi kugira ngo tubone ko nta muntu yahohotewe n'umwe yaba umukenyezi cyangwa umwigeme nawe w'umuntu w'umugabo. Umugabo ikidutangaza kimwe nuko abahohotewe bonyine ubwo bataza ngo batwiture baca bashaka kubigira mu ibanga, nabyo bitakiri mu ibanga, ariko tubimenye naho dutegerezwa kugira inguvu mu byo bw'uko wabigize agakubagura umukenyezi cyangwa umwigeme aje imbere y'amategeko agahano.
Chantal niyo mwungere, umukuru w'ikigo citaho iterambere ry'ingo n'imibano Ahimakamba, amenyesha ko kuva mu ntango z'uyu mwaka gushika mu kwezi kwa 11 ibitigiri by'abakenyezi n'abigeme bakorerwa mabi biri hejuru.
Mu ntara yacu ya Makamba abantu b'igitsina gore 58 bakorewe amabi yo gushurashutswa ku nguvu, 73 bakorewe amabi sesereza mubiri, 39 bakorewe amabi mu bijanye n'ubutunzi, n'abantu b'igitsina gore 137 bakorewe amabi munsinzikaza mutima duteranije abantu b'igitsina gore amajana ne bakorewe amabi muri no ntara yacu
mwishirahamwe gitaho impunzi hashye byaserukiye ayandi mashirahamwe yakoreye muri iryo sekeza yasavye abarongoye intara korohereza no kudaha ibihano ingo z'abarundi bariko baratahuka batariyandikisha mu mategeko uyu ni Jean de Dieu Ndayihaya akorera ibiro vya HCR Makamba
ariho bene wacu bariko barahunguka uzohunguka ataratunganya ibyo bugenye bwiwe azoshika abibwirwa kandi afashwe ariko bijya bihano bizobe nyuma ya 31 nibizo bimushikira aba bantu bahunguka bakaba bashaka nabo nyene gutunganya ibyo bugenye bwabo bakaba bafise uburyo buke hariho ibikorwa mu makomine bitandukanye biriko birakogwa bisaba kwa bene gihugu baterera naho nyene turabasabye muze mutange intumbero mu babaserukira mu makomine ntibasabwe amahera menshi y'umurengera badashobora kuronka
Garden yukuri buramatari w'intara ya Makamba yasavye amakomine gutezurira abagabo n'abakenyezi bariko barahunguka igihe bazoba barondera kwandikisha ubugeni bwabo
ko bagomba kwiyandikisha ndateya kamu abahungutse bose ndazitwara bose batari bake muri iyi minsi mu kwezi kw'icumi no mu kw'icyenda mu mpera basi 1400 bahungutse abazi yuko bari bahungutse batarandikwa muri izi zibiri zisigaye munyaragase kandi muzokwandikwa ku buntu nubwo ba mustanteri biya bihumbi bine babaka mwebwe bazobandika ku buntu n'ubundi kwateza kubafasha kuko ntawo muri atatu muri aho mikorako
tubibutse yuko icivugo rusangi cyakorewe ku uyu mwaka ari uko atawosigara inyuma mu kugwanya amabi akoregwa abakenyezi n'abigeme Igitara, Chrissy Munezero, kubw'ijwi rya Amerika.
Chrissy tukiringaho I Burundi umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD watangaje ko ibiganiro bihuza Abarundi hanze y'igihugu vyaheze utazosubira kuvyitaba umunyamabanga mukuru uyo mugambwe Evariste Ndayishimiye yabivugiye mu kiganiro yahaye amenyeshamakuru kuri uno wa kabiri ku mugwa mukuru Bujumbura Eroje Wirikaneza yagikurikiranye
Mu kiganiro cy'amazi amasaha arengane umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD yagarutse ku bibazo bitari bike bihanze Burundi muri byo Evariste Ndayishimiye yashimangiye ibiganiro bihuza Abarundi hanze y'igihugu
ubwa mbere twari twarasavye twese abanyamigambwe na leta ko ubuhuza bwo tunganya ubwa nyuma ibiganiro vya nyuma abahuza bonyene nabo barabivuze baravuga neza yuko ari ibiganiro vya nyuma nico gituma bihaye umwanya baravuga ati dufata umwanya ukwiye wose Abarundi bavuge akari ku mutima barose umwanya rero kuvuga akari ku mutima kose byose dusaga turabihuriza ko icyo rutahurije ko no gusambura inzego za leta ngo gire kafata kibanza muri iyo shigwa mu ngiro twarasavye yuko abahuza baza bakaduherekeza kugira ngo baze baraduhanura rero nta kindi gisigaye tugiye gushira mu ngiro ivyo twumvikanye ko byose uko twarahejeje ubu ntambo ikihari yo kugenda yarusha gukora cyo twadugiye gukora ahubwa ubuhuza nibwo bufise imvo yo kuza bwo bwo buzabuje kuduhanura turiko dushira mu ngiro ivyo twahejeje kumvikana ko
izo byumvikanywe ko ndayishimiye arabigarukako
Intwaro ufata kibanza aho nibaveko ntizopfibayeho kugira ikigongo batebagaje gutegetse nibaveko ivyo ntibizoba hamwe ibindi navyo twe twace twifata kwa rupapuro rw'inzira ku ruhara rwacu turasaba leta yuko yogerageza bitangure kuja mu ngiro nk'akarorero gutegura amatora y'ibihumbi 2020 ivyo byose rero byo byabatuma dushobora gucanamwo yarusha twaramaze kuvyumvikana ibintu bituma abantu batuntura ku mutima ibintu bijana gato y'akazi na muntu ibintu bijana nuko abantu bicwa n'inzara abantu badatera imbere abantu batagira akazi ivyo nibibazo twaba dutorera umuti uko bukeye uko bwije
Umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD yanasiguye ijambo President Nkurunziza ashikirije kuwa kabiri w'indwi iheze atanguza icese isekeza ryo gusigura impinyanyuro z'ubwizwa nshingiro biciye muri kamarampaka
Uyu rya murongo tukura ntuvuga ko ari demokarasi ibujijwe ahubwo hari habadashaka ko tuja muri uwo muri iyo nzira yo kwishyira ibwirizwa nshingiro ubu rero niho bavuze bati uzokwitambika kanka kwinzira ijabanye abene gihugu barankuburengaza uvuga ego canye oya uwo muntu ntazobashaka kugiye kukibaho azoba ateye igihugu mu ijambo rimwe mugabo nagira ndabwire ico kibazo bajije najewe nahemotse ngiye kukibaza mbere nabajije bajye bajeje amatora nyene bambwiye bati ubu turi mu gihe cyo gusigura ibyahinduwe ateduhejeje hazoba rero isekeza rya ego na oya. Aho umwe wese azabafise uburenganzira bwo kugira biwe ati jewe ndavye birimwo nibashize ivyimbere vyaje ntimuri tore uburi akavuga ati murari tora ivyo rero ni habanyamigabwe rero tuzotonda
imbere yuko batonda hari cifuzo uramutswe umugambwe uri ku butegetsi amaze kwerekana ashigikiye
none nkubu mwombwira committee executive yirunani rwabigenga niyi leta igiye kurondera iti ubundonde y'ugwego shingwa ntwaro urunani rwabigenga ruri he bajaho gute Ugoro nani babigenge ugwo gwego shigwa ntwaro ruzaho gute rubazwa iki je ndavuga nti nakenge ko gushaka kwega kajagari mu gihugu uciye mu bundi buryo nico gituma nabajya baciye mu kano kameze nka kajagari ko mu 2015 baragira aho kajagari karabashikana ninde leta ibaza urunani rwabigenga mu mizero uno munsi mu mategeko imbere y'amategeko amuvuga gute kwa notere yarasinye nguyu notere yanditse naka niwe leta ibaza genda mumbarize mumbwire uwariwe ari kwa notere
bamaze iminsi bagira ibintu biranatwengeje ubu sinzi ko biracitwa urunani rw'abigenga cyanki ubu sigaye mbona bandikiye nk'umuhuza ngo yipronamizero hagacanse ngayimpenda ngo kubwo urunani rw'abigenga ngo FNL amizero hagacanse nyagwasa urwasa vugwa nawe yemanga ko atacyiza na kimwe kiri muri ko birategurwa ubu
ivyahinduwe mubwirizwa shingiro uko twavyumvise umunyamabanga wa leta bishikiza ku maradi twe twumvise yuko biteza intambwe tuje inyuma agutera intambwe tuje imbere muri demokrasi kuko biragaragara yuko hari intumbero yuko haba gukumirana mu vya politiki hanyuma bigaragara yuko muri uko kumirana hari umugambwe ushaka yuko wiganzira byose uri kurahindura ivyo uhindura nyene hanyuma nuko uravye n'ukuntu amategeko azoba atogwa mu nama shinga mategana nkenguza amateka icho umuntu azoba yashatse gushika ko azogishika ko nukuvuga nti hazoba gutera imbere muri demokrasi hazoba gusubira inyuma ivyo ndo kwifuriza uburundi
umukuru w'umugambwe Sende David dahumuriza abarundi n'amakungu ko umugambwe arongoye nubwo ari uburamutswe igihugu utarota uzimanganya cyangwa uhamba amasezerano yarusha nkuko bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bavyerekanye kwa makenga Eroje wika neza Bujumbura ijwi rya Amerika
Shuti bakunzi bacu turifuza kubamenyesha ko radio ijwi rya Amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu kirundi no mu kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 1 n'igice za mu gitondo kuri kilohertz 7350 kilohertz 9815 no kuri kilohertz 11905 kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 12 n'igice zo kumugoroba kuri kilohertz 13630 kilohertz 15460 no kuri kilohertz 17530 radio ijwi rya Amerika radio yanyu
kuri radio rero FM ni mirongo migufi ya ndetse no kuri internet radio yacu voa.com ndetse no kuri Facebook voa radio yacu ni ibyanyu Umunyarwanda Martin Ngoga yatorewe kuyobora EALA ni inteko ishinga amategeko y'umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba Pierre Claver niyo nkuru yakurikiye itora araduye inkuru
Ibihugu bine kuri bitandatu bigize umuryango wa Afrika y'Ubuseruko nivyo byatoye ubwiye kurongora inama ishinga amateka y'uwo muryango ivyo navyo no Rwanda ari naho havuye ubwiye kurongora iyo nama ishinga amateka Martin Ngoga igihugu ca Kenya Ubuganda hamwe na Sudani y'Epfo ni mu gihe ibihugu bibiri Uburundi hamwe na Tanzania byansa kwitaba ayo matora Namatora yafashe ibice bibiri hato yabagera kuri 36 kuko 18 baturuka mu Burundi na Tanzania bari bakuya karenge mu gice ca mbere umunyarwanda Martin Ngoga yanonsa amajwi 35 umurundi kazi Leontine Nzeyimana aronka ijwi rimwe na yo mu Tanzania Adam Kimbisa abura numwe amutora abo babiri amazina yabo yagumyemmo naho batari bitavye ibikogwa nkuko amategeko yasomwe n'ibiro bikuru vyo nama shinga mateka abivuga atawushikanye bice bibiri vya bitatu vy'abashinga mateka bose haca haba igice ca kabiri ahuronka amajwi menshi ari wafate ico kibanza vyabaye ngombwa ko ivyo biro bikoresha igice ca kabiri c'amatora kuko atawashikanye amajwi 36 ico gice ca kabiri nico cahaye amahigwe Martin Ngoga yaciye atahukana amajwi 33 nayo umurundikazi Leontine Nzeyimana aronka amajwi 3 naho atarahari. Abashinga amateka b'Abarundi hamwe n'Abatanzania bavuze ko ayo matora atabaraba kandi ko n'ivyavuyemwo bitabaraba. Mu rwandiko Abarundi bashize habona bavuga ko ico kibanza cabwirizwa kuba ico Murundi bitabaye uko kw'amategeko azoba yaho nyanzwe. Naho biruko ibiro vyo namashinga amateka byaseguye ko atamategeko yaho nyanzwe kuko habwirizwa kuba ugukura kuranwa nkuko byahereye kugihugu ca Tanzania. Iyo namashinga amateka ikibaho kuva mu mwaka w'2001 gushika muri 2006 hakurikije igihugu ca Kenya kuva mu mwaka w'2007 gushika mu mwaka w'2012 hanyuma Uganda kuva mu mwaka w'2012 gushika muri 2017 gutyo kubwo gukura kuranwa hakurikije Rwanda kuko ngandaho bwemerewe mu mwaka umwe no Burundi. Rwanda gwa Paul Kagame gwatanze Burundi bwa Petero Nkurunziza amezi nk'abiri gusa. Abo bashinga amateka b'Abarundi bari bashigikiwe n'umushikiranganje wabo Isabelle Ndahayo uwo yasavye ko uko gukura kuranwa ku burongozi bw'inama shinga amateka ya yase kwabanza kugasegurwa neza impari zikavaho imbere yuko amatora ba inama shikiranganje nayo yari yaserukiwe yacihanura ko ico kibazo co habwa inama y'abakuru b'ibihugu akaba ariyo izogitorera umuti. Iyo nama y'abakuru b'ibihugu bya yase ni nayo bashinga amateka b'Abarundi batatse nko mushinga ntahe yoje hagati kugira ngo ibintu ntibiyangare. Abandi bashinga amateka nka Peter Matuki aturuka mu gihugu ca Kenya avuga ko atamategeko yaho nyanzwe kwikibanza cari icu Rwanda. Yibaza ko izo mpari zifatiye ku kutumvikana mu vya politike hagati y'ibyo bihugu bibiri Uburundi n'u Rwanda.
Kwa sasa hivi katibu mkuu wa jumuiya anatoka Burundi, hawezi kuwa mkuu wa bunge pia atoke Burundi.
Ati turavyo bu umunyamabanga mukuru w'umuryango wa Yase no Murundi urumva ko bose batova mu gihugu kimwe kuko n'inzego zikomeye zose kandi zigiye mu gihugu kimwe ho bingorane zikomeye. Tuvugishije kuri rero tubona ko ivyo bihugu bibiri byazanye impari n'amatatu bifitaniye ngaha mu karere. Tutaviri Yase ico kibazo kizotera n'izindi ngorane mwitarambere rya Yase
kuharibu biashara ya jumuiya.
Martin Ngoga yatorewe kurongora iyo nama shinga amateka ya Yase asubiriye uturuka mu gihugu c'Uganda. N'umunyarwanda yavukiye mu gihugu ca Tanzania mu mwaka w'igihumbi 1968 aho yahize ibyerekeye amategeko mu nyuma aja kuba umushikiriza manza mukuru wa Republika mu gihugu ciwe. Mu ijambo yashikirije amaze kurahira ngo atangure amabanga yiwe, Ngoga yashimiye abenshi bamutoye ariko yemeza ko n'abatamutoye bazokorana neza kuko ari uburenganzira bwabo. Yavuze ko atanguye akazi mu bihe bitoroshe, asaba abo bagiye gukorana kwinanata bagashira imbere inyungu z'akarere kose aho gushira imbere inyungu z'abategetsi kanaka canke z'ibihugu byabo.
Radio Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Pierre Claver, urakoze namwe banyamakuru mwese mwaduhaye aya makuru. Tube twumva karirimbo uzagaruke ni Knowless Butera.
Burya koko icyo umutima ukunze amatagura nk'itabi wambabaje kenshi ariko bikanga umutima ukagumaho. Nahuri ndabibona ko utishimye uhora wicuza nuzagira ipfunwe nushaka kugaruka. Umutima wagukunze ntaho wagiye uratahari. Nagerageje kukwikuramo kenshi ariko bira agire sono zagaruke. Nibyo koko akababaje umugabo
Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Nshuti rero mwese uko mungana, mureke tubashimire. Kuri mikoro mwari kumwe
na Diane Nahazwe
na Thomas Kamirindi, ku buhanga bw'ibyuma engineer afatanije na Fatuma Limas Kalala. Murakoze, murakarama, umugoroba mwiza.
Uhora wicuza nuzagire pfunwe nushaka kugaruka umutima.